Iyi mwumva na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabasuhuza kandi bayikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Abakuru b'ihugu by'u Burundi na Somalia barasaba impande zirwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika intambara.
Impande zose zumvikanye ko hakwiye gushigikirwa utwigoro tw'akarere two gushika ku muti wa politike w'amatati n'indyane zo muri Kongo.
Uwo ni Albert Shingiro, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Abasirikare ba Isiraheli bari mu bitaro byo mu ntara ya Gaza bavuga ko bashakisha abarwanyi bo mu mutwe wa Hamasi baba bahihishe. Naho umuryango w'abibumbye wasubukuye ingendo z'indege zitwara imfashanyo y'ubutabazi muri Nigeria. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare ba Isiraheli ubu bafashe kandi bazitiye ibitaro bikuru byo mu ntara ya Gaza, aho bavuga ko bashakisha abarwanyi bo mu mutwe wa Hamasi baba bahihishe. Inkuru tugezweho na Temistocle Mutijima.
Mu itangazo cyasohoye igisirikare cya Isiraheli IDF cyavuze ko gishingiye ku makuru y'ubutasi n'ubwihutirwe bw'icyo gikorwa cyakoze ibitero bya gisirikare ku mutwe wa Hamasi mu gace runaka k'ibitaro bya Shifa. Icyo gisirikare kandi cyahamagariye abarwanyi ba Hamasi gushyira intwaro hasi bakitanga. IDF yavuze ko mu ngabo zacyo harimo amatsinda y'abaganga n'abavuga icyarabu bahawe amahugurwa yihariye abategurira gukorera ahantu nk'aha hagoye, hagamijwe kutagira ikibi kiba ku basivili. Icyo gisirikare kandi cyatangaje ko cyatanze imashini zifasha abana bavutse imburagihe, ibiribwa by'abana n'inkunga y'imiti kuri ibyo bitaro. Dr. Munir Arbush, umuyobozi mukuru muri Ministeri y'Ubuzima ya Gaza, yabwiye televiziyo Al Jazeera ko ingabo za Isiraheli zateye igice cy'uburengerazuba cy'inyubako z'ibyo bitaro. Mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyigikiye ibitangazwa na Isiraheli ko Hamas irimo gukoresha ibitaro nk'ahantu ho guhisha abarwanyi bayo. Isiraheli ivuga ko by'umwihariko mu bitaro bya Shifa harimo ibirindiro Hamas iteguriramo ibitero. Isiraheli ntiyatanze amafoto cyangwa video bigaragaza ibyivuga ku barwanyi ba Hamas muri Shifa, nubwo yagiye isangiza amashusho y'abo barwanyi bakorera mu duce dutuwemo n'abaturage ndetse banashinga imbunda zirasa bombe hafi y'amashuri n'imisigiti. Hamas n'ibitaro bya Shifa bahakana ibyo birego. Uyu mutwe wa Hamas uvuga ko abarwayi bagera kuri 650 ndetse n'abasivili bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 b'Abanyapalestina bacumbitse mu mbuga z'ibyo bitaro.
Umuryango w'abibumbye wasubukuye ingendo z'indege zitwara imfashanyo y'ubutabazi mu gihugu cya Nigeria. Ni inkuru tugezweho na Temistocle Mutijima.
Ishami rya Loni rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko serivisi y'ingendo zo mu kirere z'ubutabazi yasubukuye ingendo z'imbere mu gihugu kuri uyu wa gatatu. Ibiro bikuru bya OCHA by'i Geneve mu ijoro ryo kuwa kabiri byari byavuze ko isubukurwa ry'izo ngendo zo mu kirere rikurikiye ivanwaho ry'amabwiriza ku ngendo z'imbere mu gihugu yari yashyizweho n'abategetsi ba gisirikare bahiritse Perezida Mohamed Bazoum ku ya 26 y'ukwa karindwi. Iri shami rya Loni rivuga ko iki gikorwa kizatuma itangwa rya tone 2.4 za buri kwezi z'ibikoresho by'ubuvuzi hamwe no kugeza abarwayi kwa muganga no gutwara abakora ibikorwa by'ubutabazi byongera gusubukurwa. Icyakora ryatangaje ko ryiteze guhura n'ingorane zo kongera ibitoro mu ndege. Ingendo z'indege za Loni zitezweho kugeza imfashanyo ku bwinshi mu turere tw'ibiturage bya kure nka Difa mu majyepfo ashyira uburasirazuba, aho Abanyanigeria n'Abanyanigeri babarirwa mu bihumbi bahunze urugomo rw'imitwe yitirira idini ya Kiyisilamu.
Umukuru w'igihugu cya Ghana Nana Akufo-Addo abona ko nta kiguzi kihari cyasimbura ububabare bwatewe n'igihe cy'ubukoroni n'Abanyafurika batwaye nk'iminyago no gucurwa bufuni na buhoro. Pierre Cavigno nkuru akomeza inkuru.
Muri iyo nama iri kwirabera yakara ku mugwa mukuru wa Ghana, Perezida Nana Akufo-Addo yagize ati nta gitigire cy'amafaranga yaboneka kugira hoze abababaye akarenganyo kakozwe kuva muri kahise bitewe n'ubucakara no gutwara Abanyafurika nk'inyagano batwagwa i Buraya na Amerika. Ariko naho biri uko ni ikibazo gikomeye tubwirizwa kuvugana n'ababikoze kandi ntawe kwirengagiza ibyabaye. Bitekanijwe ko muri iyo nama haboneka integuro nyayo y'icokorwa igahagararirwa n'Abanyafurika ubwabo bakorewe ayo mabi kugira inshumbushanyo itangwe. Hazoshirwaho kandi n'umugwi w'abahinga b'Abanyafurika uzogenzura neza ishyirwa mu ngiro ry'iyo nteguro Abanyafurika baba mu makungu bakazogiramo uruhara rukomeye. ni mu gihe abaranira gateka kazi na muntu badahengeshanya kuva muri kahise gusaba indishi y'akababaro hamwe n'inshumbushanyo ku mabi yakozwe igihe cy'ubucakara no gutwara nk'inyagano byakorewe cyane cyane abanyafrika benshi mu myaka iheze abanyafrika y'uburengero bashize ijwi hejuru bemeza ko habwirizwa kuboneka indishi y'akababaro mu kinjana cya 19 abantu baharugwa mu barenga imiliyoni 12 n'ibihumbi 5 baturuka muri Afrika barishwe ugwagashinyaguro abandi batwagwa nk'inyagano ku nguvu hakoreshejwe ubwato
muri Togo abanyamakuru babiri barafunzwe bazizwa gusebya ministre muri guverinoma ya perezida Faure Gnassingbé ibindi na Pierre Claver Niyonkuru
Loïc Lawson atwara ikinyamakuru Flambeau des Democrates na mugenzi we Anani Sosu akora nk'umumenyesha makuru yigenga bari banditse inkuru ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ko umushikiranganji Kodjo Adeze yivye amafaranga angana n'imiliyoni 400 y'amasefa nayarengo muri yaridi umwe n'ibihumbi 108 by'amafaranga y'amarundi uwo mushikiranganji ajeje uburaro we yari yabwiye igipolisi ko abantu bataramenyekana bitwaje ibigwanisho binjiye muri imwe mu nzu ziwe bariba amafaranga menshi yahavuye yitwara abamenyesha makuru banditse ko afise uruhara muri ubwo busuma bwabereye ku rugo iwe abo bamenyesha makuru babiri ku munsi wa mbere barafunzwe icamaso inyuma yo kubazwa n'igipolisi kijejwe amatohoza muri ico gihugu kuri uyu wa gatatu bahavuye binjizwa ibohero nk'uko byatangajwe na Magloire Teko Kimvi umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Flambeau des Democrates ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RCF co kimwe na sendika ry'abamenyesha makuru bakoresha ururimi rw'igifaransa UPF basabye ko abo bagenzi babo borekugwa tagisabwe ni mu gihe umwe mu bafunzwe Lawson ariwe atwara UPF muri Togo muri ico gihugu imbuga nkoranyambaga ntizigenzurwa n'amategeko agenga abamenyesha makuru ryatanguye kuja mu ngiro uyu mwaka icaha gikozwe muri ubwo buryo gihanwa hisunzwe igitabo mpana vyaha gisanzwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka abandi bamenyesha makuru babiri muri ico gihugu barahanishijwe igifungo c'imyaka 3 na sentare nkuru ya Lome naho nyene bari bitwariwe n'abashikiranganji babiri harimo uyu w'uburaro muri leta ya Togo irongowe na Faure Gnassingbé amaze imyaka 18 ku butegetsi
ikigo cy'Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID cyatangaje ko kigiye gusubira guha imfashanyo abanyetiyopiya bugarijwe n'ubukene inkuru nayo mugezweho na Pierre Claver Niyonkuru
Itangazo rya USAID rivuga ko icyo kigo kigiye kugerageza mu kiringo cy'umwaka umwe gutanga imfashanyo mu gihugu cyose cya Ethiopia. Icyo kigega cyatangaje ko kizokora igenzura kugira ngo cyeweze neza ko cobandanya hisunzwe impinduka zumvikanywe ko na leta kugira ngo abari mu kaga k'inzara bitabweho. Ikiza cinzara muri Ethiopia cunyuwe n'intambara mu ntara ya Tigre hamwe n'uruzuba rwinshi rutari bwaboneke mu myaka irenga 10 iheze gwatse mu gice cihembe rya Afrika ishiramwe mu zamakungu ONU rivuga ko abantu barenga miliyoni 22 bugarijwe n'inzara muri ico gice abenshi nabo muri Ethiopia Ikigo mpuzamakungu c'iterambere c'Abanyamerika USAID cari cahagaritse gutanga imfashanyo muri ico gihugu mu kwezi kwa gatandatu guheze kubera imfashanyo yacu yibiwe muri Ethiopia ubu mu mpinduka nshasha catanguriye gufasha impunzi ziri hagati mu gihugu n'inyuma yaho ico kigo cumvikaniye na leta ya Ethiopia ku ngingo zofatwa kugira ngo imfashanyo itangwa na USAID co kimwe n'abandi bagira neza ntisubire kwibwa
Ayo yaramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu Pierre Claver Niyonkuru na Themistocle Mutizima bayatugejejeho tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika Abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Somalia barahamagarira impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuhagarika intambara sikagendera ku masezerano y'i Rwanda na Nairobi eroje birika neza hatugeze ibindi kuri inkuru
Mkuu w'igihugu cya Somalia yajanye mu Burundi na bamwe mu bashikiranganje ba leta yiwe n'abakozi bakuru bakuru mu kwitangaza risoze urugendo rwiwe n'umubonano yagiranye na mugenzi we w'u Burundi ribivuga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi aho yageze nk'igihe cy'isaha 6 z'umutaga yakiriwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro. Hassan Sheikh Mohamud yaciye abandanya ubwo nyene ukirimba cya president yishimiye bahejeje kubonana mwiherero Shingiro yasomeye amenyesha makuru bimwe byabo bategetsi bavuganye kure y'amamikoro n'amakamera harimo ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Barabihamwe ibintu ku rwego mpuzamakungu n'akarere bibafitiye inyungu bose harimo n'ikibazo cy'umutekano muke muri Congo na Sudani. Impande zose zumvikanye ko hakwiye gushigikirwa utwigoro tw'akarere two gushika ku muti wa politike w'amatati n'indyane zo muri Congo hisunzwe amasezerano ya Nairobi na Rwanda. Ku byerekeye Sudani, abo bategetsi basabye ko intambara zihagarara kugira ngo imfashanyo z'abatabara imbabare zishike ku bantu kandi ko hotogwa umuti w'indyane biciye mu biganiro no mwumvikano.
Muhinga akaba n'umwarimu muri za kaminuza mu Rwanda Ismail Bikanan yigisha ibyerekeye imigenderanire mpuzamakungu hagati y'ibihugu na politiki bijana yabwijwe rya Amerika k'umutekano wa Congo ari ikintu kibwirizwa kuba umutwaro w'ibihugu by'akarere kandi bikemera gukorera hamwe. Uko niko wabisigurira ijwi rya Amerika.
Icyambere nge mbona kugira ngo haze umutekano nuko hagombye kubaho ubufatanye hagati y'ibihugu byose ari inzego z'umutekano ari ubuyobozi
kubwiwe amashyirahamwe yigenga yo mu karere ashobora kugira uruhara mu gutorera umuti ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Congo agasaba kwashyigikirwa cyane. Mugasanga n'ingorane zifatiye ku mpunzi ziva mu bihugu bya EAC n'akarere k'ibiyaga binini bya Afurika zitegerezwa kubanza kwigwa kuko ziri mu bituma ibibazo by'umutekano biguma byiyongera muri aho gace mugane wa Afrika.
Mje mbona ko societe civile yagombye kugira uruhare mu bibera muri akagace. Nitegereze ko imiryango mpuzamahanga ndashaka kuvuga ituruka kure ko ariza gukemura ibibazo birahanga. Bityo rero ubuyobozi buriho mu bihugu byacu bigomba guha uburenganzira n'ubushobozi iyi miryango buyifasha mu kugira ngo ahabonetse ibibazo imiryango yageze mu ruhare bagerageze kubumva. Hari ikibazo rero cy'impunzi nazo ziri muri kano gace duturiye.
Batavuze mu mazina intambara ziri mu isi nk'iri hagati ya Israel n'umuhari w'intagondo wa Hamas ndera ku mateka kumira ya Islam mu gihe cy'abayahudi n'abarabu canke ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Abakuru b'ihugu bya Somalia n'u Burundi basabye abari mu ntambara kubahiriza amasezerano ya ONU agenga abagwana.
The two head of state further reiterate the need of respecting the United Nations Charter, international law, lot of legal instruments.
Abakuru b'ihugu bombi bongeye gusaba ko hubahirizwa amasezerano ya ONU amabwirizwa mpuzamakungu mu gutorera umuti indyane ziri mu isi no kwirinda gukoresha inguvu mu gutora umuti w'ibibazo rusangi bihanze isi. Basabye impande zose ziriko ziragwana mu isi guhagarika intambara vuba bwangu kugira ngo zirokore inzira karengane z'abantu ataruhara na rumwe bafise mu byateye izo ndyane ibituma iterambere ry'isi ribangamirwa.
Evariste Ndayishimiye n'umutumire wiwe banakeje cyane ubutwari bw'ingabo z'abarundi za Somalia n'ibindi bihugu bifite abasirikare mu rwego rwa Afrika rugwanya intagondo wa za Al-Shabab. Uburundi nico gihugu kigira kabiri mu bifite ingabo nyinshi muri Somalia inyuma y'Uganda. Itangazo wasohoye nta kinini ryavuze kuri izo ngabo naho mu minsi heze President Mohamud yari yumvikanye asaba ko igihe izo ngabo zorangiza ikiringo mu mwaka uza nk'uko bitekanijwe ibihugu bya Afrika y'ubuseruko byoheza bikarungika ingabo gukomeza gufasha abasirikare b'igihugu ciwe gutuza Al-Shabab. Nao kandi bitavuzwe mu itangazo mukuru w'igihugu cya Somalia ashobora kuba yaroye mu Burundi gusaba mugenzi we Ndayishimiye asanzwe yarongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko muri kino gihe kuzoshyigikira icyifuzo cy'ico gihugu cyo kwinjira mu muryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Ku itariki ya 9 ukwezi ari Marrakech muri Maroc mu nama yo kurabira hamwe ukuntu hotezwe imbere ibijanye no korohereza abanyamitahe muri Afurika, Munyakenya Peter Mazuki munyamabanga mukuru wa EAC yavuze ko Somalia ishobora kwemererwa kuba munywanyi wa EAC mu nama isanzwe y'abakuru b'ibihugu izobera ya Arusha muri Tanzania ku magerekezo ya 2023 na 2024 y'uko kwezi kwa 11. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Eroje uri kaneza urakoze. Urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza ejo kwa gatatu rwanzuye ko gahunda ya leta y'Ubwongereza yo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro idakurikije amategeko. Leta y'u Rwanda yo itangaza ko itemera impamvu urwo rukiko rwatanze yo kutabohereza. Umuyobozi w'urwo rukiko Lord Reed yavuze ko abasaba ubuhungiro baramutse boherejwe mu Rwanda bashobora gusubizwa mu bihugu baje bahunga. Venuste Nshimiyimana yavuganye na Alain Mukurarinda wungirije umuvugizi wa Leta y'u Rwanda atangira amubwira uko abakira icyo cyemezo cy'urukiko.
Guverinoma y'u Rwanda yubaha ibyemezo by'inkiko cyane cyane niyo ari iby'ibyemezo mu rwego rwa nyuma, ariko aha ngaha twakibutsa yuko idosiye ijya gutangira ntabwo ari u Rwanda rwasabye ko amasezerano abaho. Guverinoma y'u Bwongereza yarabisabye, u Rwanda rurabisuzuma rurayemera. Tunibutsa kandi yuko no mu nkiko ntabwo ari guverinoma y'u Rwanda yari ihari, ntigeze iba nk'umuburanyi yabo umuburanyi cyangwa se umutangabuhamya cyangwa umutangamakuru. Ni urubanza rwari hagati y'abareze guverinoma y'Ubwongereza n'ubucamanza bw'Ubwongereza. Gusa icyo u Rwanda ruvuga rutemeranywaho n'icyemezo ni ukuvuga yuko bimwe mu byashingiwe ari uko abahungira mu Rwanda cyangwa se abazanwa mu Rwanda nk'abimukira cyangwa nk'impunzi bahagirira umutekano muke muri ubu buryo bwo kuvuga yuko ngo basubizwa mu bihugu baturutsemo. Ibyo ngibyo rwose u Rwanda ntabwo rubyemera. Kuba abantu bakwirukanwa cyangwa basubizwa mu bihugu bavuyemo, ari Ubwongereza burabikora, ari Amerika irabikora, ari Abafaransa babikora, ahubwo wavuga uti abo bantu birukanwa bate? Kuba ibindi bihugu bibikora, u Rwanda rukaba rwabikora rugendeye ku mategeko, ni ikihe kibazo?
Ariko urukiko rw'ikirenga cyane cyane rwashingiye ku ngingo y'abimukira boherejwe mu Rwanda bavuye muri Isirayeli ngo baza koherezwa mu kindi gihugu, iyo ngingo yo murayivugaho iki?
None se urwo rukiko rwarahagurutse rusuzuma impamvu abo bantu boherejwe mu kindi gihugu? Ko ari byo navugaga, u Rwanda ntabwo ari umuburanyi, ariko nta n'icyababuzaga kuza mu Rwanda kureba uko impamvu abo bantu boherejwe. Nta cyababuzaga guhamagara guverinoma y'u Rwanda nk'umuburanyi, nk'umutangamakuru, nk'umutangabuhamya, akavuga bati barabavugaho ibi ngibi ni mu bisobanure. Kandi noneho tuvuge ko n'abo bantu bagiye tutarebye n'impamvu bagiye, ni wo muco mu Rwanda. Ushobora gufata kesi imwe cyangwa ikibazo kimwe ukakigira rusange.
Kuzana ababimukira n'impunzi mu Rwanda ni ibintu byari bimaze iminsi byitegurwa. Aho ngaho mu Rwanda hariteguwe, n'amahoteli yarahari, aho bazakirirwa, aho bazakinira, aho bazaba. Mbese ibyo bikorwa byose byari byarateganijwe kugira ngo bibakire, bizakora iki? Nta gihombo kirimo
nk'uko abantu bakomeje kubivuga, bamwe banenga abandi bagira icyo bavugaho. Niba inzu yarubatswe yari igenewe kwakira abimukira, iyo gahunda ikaba itakibaye, uretse ko nabonye na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yandika yuko niba hari ibigomba gukosorwa bizakosorwa, cyangwa niba hari ikindi cyakorwa kizakorwa kugira ngo gahunda yongere ibyutswe. Ntabwo inzu yabura ikindi ikoreshwa.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR niryo ryagaragaye cyane risaba yuko izo mpunzi zitakoherezwa mu Rwanda. Ibyo byo murabivugaho iki?
Icyo nabivugaho ni uko hari ibyo bayigaragaje bigomba kuba byakosorwa. Niba rero baragaragaje ko hari ibigomba kuba byakosorwa, nta gitangaza kirimo nk'abantu basanzwe bakorana n'u Rwanda imyaka n'imyaka. Ibyo bintu byakosorwa. Ntabwo bigeze bavuga bati turanze burundu, niyo mwakosora akabazo kari aha n'ahangaha ntabwo abantu bashobora kuza mu Rwanda. Ntabwo ari cyo gikwiye gushingirwa avuga ngo kubera ko hari inenge runaka, hari ikintu runaka nticyakorwa. Ahubwo ni na byiza kuba bakigaragaje, ahubwo igitangaje ahubwo umuntu yabona ati kuki batanabivuze mbere, ko n'ubundi basanzwe bakorana na guverinoma y'u Rwanda, bavuga ati nimukosora aha n'ahangaha. N'uyu munsi bafatanyije kwita ku mpunzi zirenze 130,000 ziri hano ku butaka bw'u Rwanda.
Kurarinda umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akakanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane nama.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Turacyari ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwarayi rutangaje ko gahunda ya Leta yo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro iciye ukubiri n'amategeko. Icyemezo gisa n'igikomye mu nkokora umuhigo wa Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak wo guhagarika abimukira binjira mu Bwongereza baje mu mato mato. Temistokere Mutijima haratugezaho byinshi kuri uru rubanza ndetse n'iki kibazo cy'abimukira.
Kongera kubasha kugenzura neza imipaka y'igihugu no kurangiza ikibazo cy'abantu biroha ikivunge mu gihugu niyo mpamvu ikomeye yateye Ubwongereza mu 2016 gutora bwemeza kuva mu muryango w'umwe bw'Uburayi. Guverinoma z'ishyaka ry'abakonservateri bakomeye ku bya kera uko zagiye zisimburana zizezaga kugabanya umubare w'abinjira mu gihugu kugera ku bantu bari munsi y'100,000 buri mwaka mbere yo kuvanaho uwo muhigo mbere y'amatora ya 2019. Nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bibitangaza, mu gihe imibare itangazwa na Leta yagiye ihindagurika, umubare w'abinjira mu gihugu wakomeje kuzamuka kuva Ubwongereza buvuye mu bumwe bw'Uburayi. ndetse umwaka ushize wa 2022 wo waciye agahigo n'abagera ku 666 ku ruhande rumwe bitewe n'inzira nshya zo kubona visa kubavuye muri Ukraine na Hong Kong. Umugambi n'u Rwanda wemeranyijweho mu kwa kane kwa 2022 n'uwari minisitiri w'intebe Boris Johnson ugamije kuzibira abashaka ubuhungiro gukora urugendo ruteje akaga rw'ibirometero 32 banyuze mu muhora La Manche mu mato matoya bagamije kwinjira ku myaro y'inyanja yo mu majyepfo y'Ubwongereza. Umwaka ushize abantu barenga 45,000 babonywe bagera mu Bwongereza nta burenganzira babifitiye banyuze muri iyi nzira. Kuva uyu mwaka watangira kugeza ubu abarenga 27,000 bamaze gushika mu Bwongereza baje mu mato matoya. Muri aya masezerano n'u Rwanda, umuntu wese wageze mu Bwongereza binyuranyije n'amategeko nyuma y'itariki ya mbere y'umwaka ushize yagombaga koherezwa mu Rwanda mu birometero bigera ku 640,000, aho akaba ariho ubusabe bwe bwajyaga gusuzumirwa. Icyakora indege ya mbere ijyanye abimukira mu kwa gatandatu kwa 2022 yahagaritswe ku munota wa nyuma n'icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Iburayi cyabuzaga ko hagira uwimurwa kugeza inzira zose ziteganywa n'amategeko mu Bwongereza zirangiye. Urukiko rw'ikirenga kuri uyu wa gatatu rwanze ubujurire bwa leta ku cyemezo cyari cyafashwe mbere ko abimukira batakoherezwa mu Rwanda kubera ko rutafatwa nk'igihugu gitekanye. Kuri uyu wa kabiri, Madamu Suera Braverman wirukanywe ku mwanya wa minisitiri w'umutekano mu gihugu yibasiye bikomeye Bwana Sunak. Uyu yamushinje kunanirwa gutegura gahunda yizewe yakwitabazwa mu gihe umugambi wo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro wabutsinzwe mu rukiko. Abategetsi muri guverinoma bavuga ko hari andi mahitamo arimo no kuganira n'u Rwanda ku masezerano mashya byazamura amasezerano kuva ku rwego rw'ubwumvikane hagashyirwamo ingamba nshya z'umutekano. Aha bategetsi bakavuga ko amasezerano mashya aheruka kwemezwa n'inteko nshingamategeko yatuma bigora inkiko kwinjira muri iki kibazo. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Robert Reed yavuze ko impinduka zikenewe kugira ngo hatagira usubizwa mu gihugu yahunze zishobora kuzatangwa mu gihe kiri imbere, ariko ko bitagaragajwe ko ubuzihari. Abategetsi kandi bavuze ko mu yandi mahitamo harimo kongera ibihugu bishya nka Turikiya na Misiri ku rutonde rw'ibihugu byitwa ko bitekanye, ibyakoroshya kwanga ubusabe bw'ubuhungiro no kubasubiza mu bihugu byabo. Bamwe mu bagize guverinoma bashimangiye cyane ku Bwongereza bwashaka uko buva mu masezerano y'Uburayi ku burenganzira bwa muntu ayaramutse abangamiye gahunda rufitanye n'u Rwanda. Madamu Braverman arasa nk'uwayobora ubwo busabe. Abanenga ibyo bavuga ko kwivana muri ayo masezerano Ubwongereza bwagize uruhare runini mu gushyiraho mu 1950 cyangwa se kwivana mu rukiko rw'uyu muryango byakwangiza bikomeye isura yabwo ku ruhando mpuzamahanga. Urukiko ubwarwo mu mwaka ushize rwavuze ko rwakemuye ubusabe burenga 300,000 bw'ingamba z'agateganyo, ariko muri bwo ubwarebaga Ubwongereza ari 5. Ni mu gihe mu byemezo bisaga 160,000 rwafashe umwaka ushize, 4 gusa ari byo byarebaga Ubwongereza. Nyuma yo kuba minisitiri w'intebe mu kwa 10 k'umwaka ushize, Bwana Sunak yashyize gahunda yo guhagarika amato mato mu bintu 5 bya mbere byihutirwa. Kuri ubu Ubwongereza buri mwaka bukoresha miliyari 3 z'amapaundi mu bijyanye n'ubusabe bw'abimukira, ayagendera mu kwishyurira abimukira amahoteli babamo n'andi macumbi mu gihe dosiye zabo zirimo kwigwa, aho buri munsi hagenda hafi miliyoni 6 z'amapaundi. Guverinoma yatangaje ko kohereza mu Rwanda umuntu umusaba ubuhungiro byajyaga gutwara nibura ikiguzi kingana n'169,000 by'amapaundi. Imibare ya guverinoma yo mu kwezi kwa 8 yagaragaje ko ikirarane cyagenda kuri dosiye y'umwimukira mu gihe hategerejwe icyemezo cy'ibanze cyaciye agahigo kigera kwarenga 130,000 by'amapaundi. Ni mu gihe kuri kumwe n'abamukomokaho icyo kiguzi kirenga 150,000. Bwana Sunak iki kibazo yari yijeje kugikemura. Igihugu cya Australia nicyo cyatangije uburyo bwo gukumirira abimukira mu bigo byo hanze yacyo. Denmark yagiranye n'u Rwanda amasezerano nk'ayo rwagiranye n'Ubwongereza, ariko yo ntabimukira irahohereza. Ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi birashaka kumvikana ku masezerano y'uko byasaranganya abasaba ubuhunzi bagera ku myaro yabyo.
Temistoke Mutijima, urakoze kuri inkuru. Mu makuru y'imikino, umukino uhuza u Rwanda na Zimbabwe kuri wa gatatu warangiye ibyo bihugu binganya ubusa ku mundi. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ugo rukino rwa mbere rwo kurondera ibihugu bizitabira igikombe cy'isi kizobera muri Amerika, Canada na Mexico rwitabiriwe n'abantu atari benshi cyane kuko stade ya Huye itari yuzuye. rwatanguye igihe cy'isaha icyenda umugwi wa Zimbabwe ugumana umupira abakinnyi b'Amavubi bakawutegerera mu ruhande rwabo bafashe umupira bawudugana bihuse bashakisha Nshuti Innocent ariko atateba kuwutakaza ni igice cya mbere cyabonetsemwo uburyo bw'igitsindo buke cyane ku mpande zose mu gice cya kabiri cy'urukino imigwi yose yarahinduwe uko ikina haraboneka uburyo ariko abakinnyi b'imbere bikanka uko binjiza igitsindo ku munota wa nyuma w'urukino niyo mugabo Claude asanzwe akinira umugwi wa APR yararonse uburyo bugaragara ariko igitsindo kirabura ni nyuma yaho umusatirizi wa Zimbabwe Devukamanza Terence yaramaze nawe guhusha uburyo bubiri bwari gushobora kuva mu gitsindo kubona rero Amavubi arangiza urukino adatsinze byarababaje abakunzi b'uwo mugwi nkukuno yari yaje kuraba urukino abivuga
mbabajwe no kutonganyije turi ku kibuga cyacu byashobakaga ko twatsinda urebye hari abakinnyi bagiye badutengoha cyane cyane rwose nk'iki gitego duhushije bwa nyuma niyo mago Claude yagombaga gutsinda ni igitego ubona ko kitubabaje kuba tutakibonye kunganyiriza iwacu biratubabaje cyane
mu gihe abakurikiranira hafi umupira w'u Rwanda babona ko umutoza w'u Rwanda yamuka mu gihugu cy'Ubudagi Frank Spritler yasimbuje Sahabu Hakim na Byiringiro Rag ari navyo vyoba vyatumye habura intsinzi uwo mutoza yishuye agira ati
If someone is replaced, this can have different reasons. Maybe he's not fit enough for.
Iyo mukinyi asimbuwe biba biturutse ku bintu byinshi. Hari gihe abatambaraga zo gukina iminota 90 afise canke atari ko aratanga ibyo twamutumye ijana ku ijana canke mbere ku ntebe y'abasimbura tubona ko hari ibisubizo. Hari ibintu byinshi ariko muri rusangi abakinyi bavuga ko bitanze uko bashoboye. Na mpamvu idasanzwe rero ituma umukinnyi asimbugwa ni bisanzwe biri mu nshingano z'umutoza umutoza wa Zimbabwe Bartemir Jose do Oliveira Brinto wewe yamenyesheje ko abakinnyi biwe bakinye neza aravye iminsi bamaranye amenyesha ko hari abakinnyi bari bamaranye iminsi ibiri itarenga arivyo vyabaviriyemo kubura intsinzi ati nota rimwe ararishima na hatari ryo bari baje barondera
the assessment that I do to the game to me is very good because
ndavye ukuntu umugwi wanje wigenjeje muri rusangi ni byo gushima kuko mfise abakinyi bakiri bato benshi ariho bagikina inkino mpuza makungu za mbere hari bamwe bitoje rimwe rudende no kuri nta mwanya uhagije wo kwitegura twaronse turonse umwanya wo gukora ukwiriye ndizera neza ko tuzokora vyiza cyane kuronka inota rimwe kandi atagisindo twinjijwe sibibi namba n'ubuzima bushasha mu mugwi serukira gihugu wa Zimbabwe inota rimwe hanze nibyo gushima Amavubi azosubira gukina ku munsi wa kabiri w'indwiza igenekezo rya 2021 akina na Afrika y'Epfo u Rwanda riri mu itsinda se rigizwe na Nigeria, Afrika y'Epfo, Benin, Zimbabwe na Lesotho. Desire Tunyimana ihuye mu majyepfo y'u Rwanda ijwi rya Amerika.
Mbibutse nshuti z'ijwi rya Amerika kuyi ari radio yanyu ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Kuri internete turi kuri www.radioyacu.com mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti banywanyi ibiganiro radio ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije. Mwakoze rero kubana natwe kandi nimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashe kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Edi Rwema afatanyije na Etienne Karekezi. Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.
Mugutangi jambo mu banyagihugu yo yabaye yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya